Impapuro z'inzira zirenga ibihumbi indwi nizo zimaze gukorwa kuvaho mu gisata kijejwe abasohoka n'abinjira mu Burundi baronke ibikoresho bigezweho mu kwezi guheze. Urongoye ico gipolisi Komiseri Maurice Mbonimpa ahamagarira Abarundi bose bari barasavye impapuro z'inzira kuva mu kwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe gushika ku bazisavye kugenekerezo rya gatatu kuno kwezi turimwo kwishikiraho bazisabiye kugira bazitore kugira borohereze abasaba izo mpapuro z'inzira ntibazosubire kumara igihe kirekire bategereje. Yamenyesheje abanyagihugu bose ko huguruwe hagati mu gihugu ibibanza cumi iruhande y'ikibanza cy'Ubujumbura bizohora bitanga izo mpapuro. Komiseri Mbonimpa arashikiriza Abarundi aho bari hose umwe wese bivanye n'aho aherereye aho ababa mu ntara bazohora batonda bagatunganirizwa impapuro z'inzira zikabasangaho bitarenze indwi imwe bivanye n'amasezerano bafitaniye na posita y'Uburundi.
Imuyinga hariho gishenyi, Ingozi hariho gishenyi, Mukayanza hariho gishenyi, Igitega hariho gishenyi, Murutana hariho gishenyi, Imakamba hariho gishenyi, Ibururi hariho gishenyi, Imwaro hariho gishenyi, Mucitoke hariho gishenyi, na Bubanza hariho gishenyi. Murumva rero umuntu ari Makamba nagende Makamba yandikishe bamubwire dosiye ya pasiporo, bamubwire dosiye ya pasiporo twebwe duca twibona ngaha mu mashini. Ubwo nyene
iyo ngingo yakiriwe neza cyane n'abanyagihugu bo mu ntara ya Ngozi mu rwego rw'u Burundi ahagwiriye abadandaza benshi bamenyesha ko akazi kabo hari abo kari karadindiye kubera kubura ibyo bitabo by'inzira. Bamenyesha ko ari ingingo nziza cyane bakizera ko izoja mu ngiro. Aba ni bamwe baganiriye na Radio Ijwi rya Amerika.
Ni ihumure ku Barundi, ni ihumure ku mwenegihugu. Twibaza igihe bokurikiza nk'iyo ngingo bafashe tukabona ko vyokorohereza umwenegihugu twese, nta mwenegihugu yogaya kabisa, bose nibaza ko boshima iyo ngingo yoba yafashe, ahubwo urayishyire mu ngiro ntaworeka gushima iyo ngingo.
Twari duvize ikibazo cyo kuja i Bujumbura kurondera ibyo byangombwa kuri papu byadutwara uburyo bwinshi cyane kubera ingendo z'umwanya wose ikintu waja kurondera ngo ucuronka, ariko uno munsi kumva gishobora kuronderwa mu ndwi imwe gaca kiboneka twumva ari amashimwe akomeye cyane.
Nakomerwa amashi nimba imvugo izojana ingiro, turabishima cyane rwose. Twebwe gusa turabona yuko ngaha iyo na ruguru naho birateba baravuga ngo canda kujya Bujumbura ngo bigasubira bigasubira, naho nyine bodufasha bakaraba ko batwemeye ko bigiri na ruguru buraba nyine baza barabinyarutse.
Abari bagifise impungenge Komiseri Mbonimpa abasaba gutekana kuko vyose vyategekanijwe. Amenyesha abanyagihugu ko ata n'umwe azosubira kwakirwa i Bujumbura avuye hagati mu ntara ngo kuko ivyo bibanza vyuguruwe mu ntumbero yo korohereza abanyagihugu.
Fumbure harabari mu misi hese bari bafise amakenga bagati ibitabo vy'inzira n'ibike bose bagashaka kuza ngaha. Ubu rero ibitabo vy'inzira turabifise kandi bikwiye, abantu rero bashoboye kugira impungenge ngo baze kurundana ngaha kandi binabagora bakarinda kure ayandi matike y'ibintu bya transport n'ibiki kugira ngo base ngaha, kandi bashobora kuyandikisha aho baherereye hanyuma pasiporo zikabashikira mu mwanya muto.
Warongoye igisata cy'abinjira n'abasohoka mu Burundi mu ntumbero yo gutuza abahora bikika mu kiza mu guhenda abanyagihugu bakabasahura utwabo, amenyesha ko ata n'umwe arekuriwe gutora ico gitabo cy'inzira uwundi. Uwuje kugitora nawe asabwa kwitwaza agapapuro yariye ko na karangamuntu yiwe. Abavyeyi ariko bararekuriwe gutora ibitabo by'inzira si abana babo bakiri bato. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.